Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwabonye gutandukana ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa kabiri itariki ya gatanu ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2018. Muratwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda no ku mirongo migufi kugeza saa mbiri kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda no mu Burundi. Mu Burundi Inteko Ishinga Amategeko yinjiye mu Itegeko Nshinga rishya.
Tugiye kandi gusaba Leta kwifatira ingingo zibereye abo bose bubatse hatisunzwe amategeko, na cyane cyane abubatse ku nkengera z'ikiyaga cya Tanganyika, abubatse ku nkengera z'inzuzi.
Uyu ni Space Caritas nje barikanuye icyegera cy'umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi mu muhango wo gutangiza igihembwe cy'ukwezi kwa gatandatu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari arabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloise Bigirimana.
Urakoze Thomas. Abicanyi hamwe n'abanyuruza abantu batumye igihugu cya Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo cugara mu kiringo cy'umwaka ishamba cimeza aryo parke ya Virunga. Ishamba cimeza rya Virunga muri Kongo ribamwe inguge, inzovu hamwe n'ibindi bikoko. Umuyobozi waryo Emmanuel Domerode yatangaje jo ku munsi wa mbere ko akarere ka Virunga karangwa n'umutekano muke bituma iryo shamba ryugagwa kubaja kuratirijisha ibikoko biribamwo mu kiringo cy'umwaka kugira babanze bagarukana umutekano. Ucungera iryo shamba umwe hamwe n'abakerarugendo babiri babongereza hamwe n'abashoferi babo baranyurujwe muri iryo shamba mu kwezi guheze. Abongereza hamwe n'umushoferi wabo barekuwe inyuma y'iminsi ibiri. Igitero cy'indege ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buraruko bwa Somalia ku munsi wa gatandatu cishe abarwanyi 27 ba Al-Shabaab. Ibyo byashikirijwe n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugabane wa Afrika. Mu butumwa bugufi bwa Twitter cyashikirije ejo ku munsi wa mbere, icyo gisirikare kivuga ko icyo gitero cyabereye hafi y'igisirikare cy'igisagara cya Bosaso ni muri leta ya Puntland kandi cyakozwe bafadikanije na leta ya Somalia. Abategetsi b'igisirikare cya Amerika bavuze kandi ko ataba sivile bahasize ubuzima. Ikindi gitero cy'indege za Amerika cyahitanye abarwanyi 12 ba Al-Shabaab ku munsi wa kane mu bumanuko bwa Mogadishu. Igitero cyo ku munsi wa gatandatu cyabaye nyuma y'aho abarwanyi ba Al-Shabaab nabo bagabiye igitero ku kambi y'abasirikare ba leta muri leta ya Puntland. Bavuga ko bishe abasirikare 5 bakomeretse 7 kandi baronona n'ibikoresho bya gisirikare cya Somalia. Umutegetsi akomeye wa ONU asaba amareta gufatira ibihano bikomeye mu by'ubutunzi hamwe n'ibindi abakuru b'imihari irwana muri Sudani y'Epfo kugira bagondozwe bahindure inyifato yatumye igihugu cyama mu ruhagarara rw'intambara itigera ihera. Naho hari utwigoro turiko turakorwa, uwo mushinga w'ikorwa w'igisata cyawo nikijejwe gutabara ariwe Mark Lowcock avuga ko umugambi w'amahoro ataco washitse ko intambara ikibandanya agateka kazi na muntu kabandanya gahonyangwa kandi n'imibabaro ibandanya mu banyagihugu. Lowcock avuga ko abarwanya batanezwe n'amahoro canke ukubaho neza kw'abanyagihugu. Yabwije ijwi rya Amerika ko ibihano mu by'ubutunzi bikwiye gufatirwa abagenzura ibyo bisirikare biriko birarwana. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida arongoye iki gihugu Donald Trump ejo ku munsi wa mbere yashikirije ko afise ububasha bwo kwibabarira. Yongera avuga ko amatohoza ariko arakorwa na leta ku ruhara abamufashije mu myiyamamazo yo mu mwaka w'2016 hamwe n'Uburusiya boba baragize kuvyo ba kuyovya murambabarira amatora biteye kubiri nibwirizwa shingiro rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe Trump akunze kwirengagiza amategeko yashyizweho kandi agasa n'uwemeza ko afise ububasha bukomeye nka perezida, ibi ashikirije bibonywa n'abahinga mu by'amategeko nk'umurongo utarengwa kwibwirizwa shingiro rya Leta z'Ubumwe za Amerika. Susan Law Block, umwigisha mu by'amategeko muri kaminuza ya Georgetown University, yabwije ijwi ry'Amerika ko atamukuru w'igihugu arigera atangaza ivyo. Yongeye avuga ko mu gihe perezida yo kwibabarira yo bahaye uburenganzira Kongre ya Leta z'Ubumwe za Amerika yo kumukura ku butegetsi. Na itorokanizo ry'amakuru rya Korea y'Epfo ryatangaje ko abategetsi batatu bakomeye mu gisirikare cya Korea ya Ruguru basubirijwe n'abandi. Ayo makuru avuga kandi kw'iryo hinduka mu nzego za gisirikare ryakozwe gisunze icuka ciza gisa n'ikiriko kiragaragara hagati y'ico gihugu ca Korea ya Ruguru hamwe na Korea y'Epfo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iryo hinduka ryoba kandi rigamije gushira abasirikare ba Korea ya Ruguru ku murongo mu gihe biganiro byo mu kwezi kwa gatandatu i Singapore hagati ya Perezida Kim Jong-un hamwe na Perezida Trump bishobora gushika ku gusambura ibirwanisho bya nikleyere bya Korea ya Ruguru. Ariko ayandi makuru ava mu iperereza avuga ko ivyo vyoba bikozwe kugira bahindure uburongozi bwa gisirikare bisunze urunganywe rushasha rw'abasirikare. Naho Leta z'Ubumwe za Amerika kandi isaba Ubushinwa gutangaza icese igitigiri c'abantu bagandaguwe n'igisirikare ca Leta mu kibanza cha Tiananmen Square mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'icenda. Abanyagihugu bishwe mu myiyerekano y'abari bashigikiye intwaro ya demokrasi.
Aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi. Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri internet radio yacu voa.com. Amakuru yo mu biyaga bigari. Ishyirahamwe mpuzamahanga ryitwa Trial International riherutse gusohora icyegeranyo kirega bamwe mu bagize inzego z'umutekano z'u Burundi ko mu bihumbi 2015 baba barafashe ku ngufu abakenyezi bari mu migambwe n'imihari irwanya ubutegetsi. Leta y'u Burundi yashubije ivuga ko abakuru b'inzego z'umutekano batajya batanga amategeko yo guhohotera abanyagihugu. Umunyamakuru wacu uri Nairobi muri Kenya, Eloge Wilika Neza, araduha ibindi bisobanuro.
Mucheganya ishyirahamwe Trial International ryasohoye ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa gatandatu igashyirwa ahabona kuri uyu wa mbere ryemeza ko umugwi w'abahinga baryo waraye mu Rwanda mu kwezi kw'11 umwaka uheze. Abo bahinga basigura ko bahuye n'abantu 41 bakorewe amabi yo gufatwa ku nguvu, muri bo hakaba harimwo abagabo 13 n'abakenyezi n'abigeme 28. Babandanya bavuga ko batatu muri abo batangabuhamya batari bwa kwiza imyaka 18 igihe bafatwa ku nguvu mu 2015. Umuto gusumba abandi yarafite imyaka 11 icyo gihe nawe warakuze kubarusha yarafite 53. Iryo shyirahamwe risikica Geneva mu Busuwisi rimenyesha ko nka bose abakenyezi n'abigeme bafashwe ku nguvu bari mu mihani wabo n'ab'igitsina gabo bakaba babikorewe mu bibanza bari bafungiwemo bibizwi n'amategeko n'ibitazwi kandi bongera bagirirwa ihohoterwa rifatiye ku bihimba by'irondoka. Trial International ryemeza ko abafashwe ku nguvu bafite ibintu bahuriyeko. Kutavuga rumwe n'ubutegetsi kuba mu makaritsiye yabereyemo imyiyerekano yo kurwanya ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu no kuba baroye muri iyo myiyerekano ivyiyumviro vya politike vy'imiryango yabo hamwe n'ukwikekwa gukorana n'imigwi igwanya leta ikoresheje ibigwanisho. Abagizwe ayo mabi muri rusangi n'abagize inzego z'umutekano mu gipolisi, igisirikare n'iperereza hamwe na bamwe mu rwaruka rw'imbonerakure. Ijwi rya Amerika ryabajije Pamela Kapizi atwara igisata kijejwe Burundi muri Trial International ingene ayo matohoza yo kwizerwa mu gihe ivyegeranyo nk'ibi umwidondoro w'abagirizwa uvugwa. Amaraporo atandukanye yashimikira ko barokotse amabi yo gufatwa ku nguvu ivyababaye ko n'inkurikizi zavyo kubera intumbero nyamukuru y'ivyegeranyo ari ukubwira ibisata mpuzamakungu ibijanye n'amabafatiye ku gitsina mu Burundi. Twabonye ko atari ngombwa kuvuga amazina y'abaregwa na cane cane kubera utacibwa urubanza bari umwere kandi na cane cane kubera umutekano w'abakorewe amabi twaganiriye.
Abo baganiriye Kapizi atubwira igituma bashimye kubakura mu Rwanda. octobre 2016, j'ai été expulsée de Burundi et depuis je n'ai plus essayé de retourner. Nous sommes allés chercher les victimes.
Ukwezi kw'icumi ibihumbi na cumi na gatandatu narirukanywe mu Burundi, hanyuma sindasubira kugerageza gusubirayo. Twaroye kurondera abakorewe amabi iyo bari. Mu rugendo rwacu twisanze mu Rwanda hari impunzi z'Abarundi, ariko kandi ni ukugira dukingira ibanga n'umutekano w'abacitse ku icumu. Iyo abahuye n'amabi baba bari muri Australia, twari kuja muri Australia, ariko simpakanye ko nshobora kuja mu Burundi vuba cyane no gushobora guhura n'abategetsi baramutse bampaye ayo mahirwe. Kapizana twishura ku kibazo cyo kumenya niba hari ipima byo kwa muganga umugwi we wabonye.
Quelques victimes ont en leur possession un certificat médical, mais il s'agit plutôt d'une minorité. Il faut considérer que plusieurs survivants.
Benshi mu barokotse ntibashimye kuja kwipimisha inyuma yo gukorerwa amabi bitewe n'ubwoba bw'ukwinubwa mu kibano bifatiye ku muco. Rimwe na rimwe barondeye umuganga bamaze gushika mu Rwanda. Mugabo noshimangira ko benshi muri bo bahabwa ubufasha mu by'inyifato kubera inkurikizi zababaye ko ibyo umugwi wa Trayo wabyiboneye.
Reçoivent un soutien psychologique en raison des séquelles dont ils souffrent. Ce qui a pu être vérifié par l'équipe de trial.
Twagerageje kurondera umushikiranganje w'agatakazi na muntu Martin Ivyabandi, ariko ntiyitaba telefone kuri uyu wa mbere. Gusa mu misezere yabwije ujya Amerika, aho leta ya Burundi ihagaze ku vyegeranyo bishira mu majwi abagize inzego z'umutekano mu mabatandukanye.
Waragatakazi na muntu ubitandukanye na politike no rikora rikora neza. Yaba umuzungu, yaba umwirabure, yaba umwisilamu, yaba umukristo, igihe agize ingorane ukamufata cyo kimwe. Maze n'uko tubona rero yuko bashaka kwerekana mu maraporo yose ko ari inzego z'umutekano. Nta ko komandma y'inzego z'umutekano igenda igakorana, ikagira umugambi wo kuza gukora. Turabatumegeye na mahoti bagatakaza na muntu.
Pamela Kapizina warangiza avuga ku ishyirahamwe Trial International, ahanini kiri raje ishinga ari uko ubutungane bwerekana ukuri ku mabi riba ryashize ahabona, abayakorewe bagasubizwa agateka. Eroje wulika neza Nairobi, Ijwi ry'Amerika.
Mu Burundi inteko ishinga amategeko imitwe yombi yaraye itangiye imirimo yayo y'ukwezi kwa gatandatu kuri gahunda hariho kwiga no kwemeza itegeko rigenga ingengo y'imari ya leta yubahirije itegeko nshinga rishya ritegereje umukono wa Perezida wa Repubulika. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Ariko yugurura ibikorwa by'ukwezi kwa gatandatu, umukuru w'inama nshingamateka y'i Burundi, umushingamateka Pascal Nyabenda, yashikirije urutonde rw'ibizigwa byongere byemezwe mu kiringo cy'ukwezi. Ivyo bikorwa bigiye kwisunga ibwirizwa nshingiro rishasha nk'uko warongoye ubwo rwego rukurikiranira hafi ibikorwa bya leta yabishikirije.
Nous avons procédé à l'analyse et à l'adoption des amendements de la loi budgétaire 2018 pour la.
Tugiye kwiga kandi twemeze intego y'itegeko rigenga amafaranga leta itegereza gukoresha muri 2018 kugira gisunge ibwirizwa nshingiro rishasha. Tunisunge n'itegeko rigenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Twisunze kandi ingingo ijana na 79 y'iryo bwirizwa nshingiro rishasha. Ukwezi kw'indwi kuzoba ari uko akaruhuko. Naho biri uko, umukuru w'igihugu afise ububasha bwo kudutumako mu nama idasanzwe, kuko hari amategeko n'amabwirizwa akeneye guhinyanyurwa kugira yisunge iryo bwirizwa nshingiro rishasha. Ibikorwa nk'ivyo vyaratunganijwe kuri uno wa mbere mu nama nkenguzamateka. Icegera ca mbere c'umukuru w'iyo nama nkenguzamateka niwe yuguruye ibikorwa. Umukenguzamateka Space Caritas Njebarikanuye nabo nyene yashikirije abarongoye ihangiro ry'urwo rwego muri kuno kwezi kwa gatandatu gukurikiranira hafi ibijanye n'itunganywa ry'ibisagara kiri mu bigiye kurangurwa n'inama nkenguzamateka.
Muri kino gihe isi yose ibangamiwe n'ihindagurika ry'ibihe, tugiye gucungera ko itunganywa ry'ibisagara rikorwa hisunze amategeko. Sagasheshwa rumuri mwariboneye mwese yuko imyuzurira ihitiye isizikaje igisagara ca Bujumbura biturutse ku mbo zitandukanye, na cane cane kubatakurikije amategeko ahari aho usanga bapfuye ingene bagiye barubaka. Tugiye kandi gusaba leta kwifatira ingingo zibereye abo bose bubatse hatisunzwe amategeko, na cane cane abubatse ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika,
abubatse ku nkengera z'inzuzi naho hose hatuma ibidukikije bigiramirwa.
Icababa cya mbere cy'umukuru ubwo rwego rucungera ibikorwa bya leta rutora rukongera rukemeza amategeko rushikiriza ko rugiye guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Umukenguzi amateka Space Caritas Njebarikanuye akavuga ko kugira ibidukikije ntibigume bihona hagiye kuba ihimirizwa ryo gutera ibiti.
Mu ngendo twagize makomine amwamwe y'igihugu twariboneye ko ibidukikije bigeramiwe, ahatari hake amashamba yarahonejwe. Ni ngombwa ko imisozi isubira kwambikwa ibi. Abenegihugu baratwemereye ko biteguye gutera ibiti mu gihe boronswa imibyaro myinshi y'ibiti, na cyane cyane ibiti bidakenera amazi menshi. Nicyo gituma duteye akamo leta kugira ngo itegekanye uburyo bukwiye kugira ngo twitegurire icyo gikorwa giteye igomwe.
Haba ku ruhande rw'inama nshingamateka cyangwa ku ruhande rw'inama nkenguzamateka, abuguriye ibikorwa by'ukwezi kwa gatandatu bashimira Abarundi kubona baherutse kwitorera ibwirizwa shingiro. Mu majambo bashikirije yaba Pascal Nyabenda arongoye inama nshingamateka cyangwa Space Caritas Njebarikanuye icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nkenguzamateka, bakavuga ko abahakanye cyangwa bemeje iryo bwirizwa shingiro bose rigiye kubagenga. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Umuturage w'u Rwanda ntakwiye kwitirirwa ibyemezo bifatwa kandi nta ruhare yabigizemo, akwiye ahubwo guhabwa ijambo mu byo akorerwa. N'inama y'igihugu ngishwanama y'inararibonye yaraye ibibwiye komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage ya Sena y'u Rwanda. Asumuta Kaboyi araduye inkuru irambuye.
Iyi nama igizwe n'abantu bakuze, akenshi bagiye baba mu myanya yo hejuru mu mirimo ya leta. Imbere abagize komisiyo ya Sena ishinzwe imibereho myiza y'abaturage, aka kanama kagaragaje ko kimwe mu bibazo byugarije iki gihugu ari uko abayobozi bataganiriza abaturage kuri gahunda zibakorerwa. Uyu ni ambasaderi Polisi Deni, umwe mu bagize aka kanama.
Turacyari muri izo nzego z'ibanze, abantu bakomeje guhera muri za raporo. Za raporo ziraryoshye kwandikira twakoze ibi, ariko rimwe na rimwe wahagera ugasanga ni raporo nyine, bya bindi bita ngo baratekinitse. Ariko ikiboneka ni uko tugomba kureba ukuntu uruhare rw'umuturage mu mukorerwa. Rero mujye mubyumva, niyo baje mu mihigo batanga uburyo mu mihigo bavuga bajeti yakoreshejwe n'iki, waza kumva babajije umuturage hirya tiki nta ujyambaza ibyerekeranye na bajeti. Iyo raporo yatanze ko ngo bivuye habiri gatabi ikagera muri izi nzego.
Leta yashyizeho inzego nyinshi zegereye abaturage, cyane cyane za njyanama zashyizweho kuva ku rwego rw'akagari kugeza ku karere. Izi njyanama zari zigamije guhuza abaturage n'abayobozi. Abasenateri bagaragaje ko mu ngendo bakoreye hirya no hino mu gihugu basanze izi njyanama nazo ubwazo zitagera ku baturage. Uyu ni Senateri Nkusi Laurenti.
Nk'aba bayobozi begura babibwira inama njyanama koreye abatuye cyangwa perezida w'inama njyanama, ariko abaturage byitwa yuko aribo ntabwo bamenya impamvu nyakuri, bakibaza bati ese bariya bo buriya ni twebwe ni biki? Ugasanga rero n'izo nama njyanama niyo bazibwiye, sinzi niba bazibwira ukuri kose, ariko ibyo aribyo byose byibura nibo mu muhango uberaho.
ubusanzwe inama njyanama zashyizweho ngo zihuze abaturage n'ubuyobozi. Hari benshi bazinenga gukorera mu kwa kwa nyobozi, kuko izo nyobozi arizo zibaha amafaranga mu gihe habaye inama. Abagize aka kanama ngishwa nama batangaza ko basanze abaturage batazi njyanama zabo, kandi byitwa ko aribo babashyizeho. Uyu ni Maria Mukantabana wahoze ari umusenateri, ubu ni vice presidente w'iyi nama ngishwa nama.
Biragaragara ko abaturage bazi njyanama n'akamaro bafitiye ari bake. Njyanama yari uburyo bwo kugira ngo ihuze ubuyobozi n'abaturage. Ariko iyo usanze umuturage atazi njyanama, ni ukuvuga ngo iyo njyanama hari aho itagera, hari ikidakora. Aha naho twasangaga hari icyakorwa kugira ngo izo njyanama koko zizamure ibibazo by'abaturage, zijyana amakuru ku baturage, wa muturage noneho ashore no kuzuza inshingano ye.
Abagize sena kandi bagaragaza amaraporo agezwe mu nzego zo hejuru, ariko wakurikira ugasanga abaturage barengana batazi icyo ayo maraporo avuga. Uyu ni senateri nta ukuririrya Jean Damascene.
Inteko rusange y'abaturage ku kagari, inteko rusange y'abaturage ku mudugudu, byahindutse inama nk'izindi. Umuyobozi aragenda akajya gukora inama. Ese wabarese bakazamura ikibazo noneho bakakiriza urupfu, bakakiganira, ukaba hano umwanya, ariko ubaha umwanya ubafashe. Kuva mu mwaka w'2008 kugeza uyu munsi, imyaka 10 irashize, 38% kw'abana n'abantu ntibagira imirire myiza. Harimo naho n'abagwingiye, ugasanga abantu bagiyeho. Uvuze ko abantu batazi guteka ibiryo, uvuze hanyuma umukuru akavuga ati ariko reka noneho reka tubyemere ko batazi. Ariko se iyo bidahari byo bigenda bite? En fait dufite ikibazo rero hano mu buyobozi. Nk'ubyo mwabivugaga, umuntu aho kugira ngo akore inshingano nk'uko mwabivugaga anazikurikirane, ndagira ko yongeraho iyo batubajije twese ngiye kubikora imbere hose.
Akanama ngishwa nama k'inararibonye kamaze imyaka 3 gusa gashyizweho. Aka kanama gashinzwe kugira inama inzego za leta, raporo yako bakayitanga muri presidence ya republika. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Uburundi n'u Rwanda ni bimwe mu bihugu bivugwaho ikawa nziza ku isi. Biratangazwa na bamwe mu banywa iyi kawa iyo imaze gutunganywa. Nyamara rero abahinzi bakawa mu ntara ya Ngozi mu Burundi bo bavuga ko bayizi gusa iyo iri mu mirimo yabo honyine gusa. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu ntara ya Ngozi, Fidelite Ishatse, aratugezaho iyi nkuru.
Muri mwebwe y'indaranwe ikawa
Nyenye ndayisasira nkayifumbira nkayikorera hano nkaza nkayanikira mukaje mbona mje sindige anomviritse ngene kawimete.
Abo ni bamwe barimye ikawa bo muri zone mpara mirundi komine Busoni mu ntara ya Ngozi, niko kaherekaza ubwa mbere mu mwimbi w'ikawa mu Burundi bwose. Iyi ni ikawa ariko basanze ku kazuba neza neza duhagaze ku itorero ry'ikawa ryitwa Kirimba mu Rorankona, ahasanzwe hashorera abarimyi b'ikawa 2000. Iryo torero naho riri mu ntara ya Ngozi, bitwagwa mu karere k'ikawa yo mu Kayanza. Aho ni mu gihe komine Busoni isanzwe ihana urubibe na komine Kabarore yo mu ntara ya Kayanza. Abarimyi b'ikawa badukikuje urabazwa n'uko uretse ko batarayinywa batarigira bakubita ijisho ikawa imaze guhingurwa.
Ni sawa
mahoro
wowe uramaze kunywa ikawa
baraduhako ngo twumve. Oya kabisa. Twe turazirima abantu bazijya ntabo tumenya. Oya kabisa.
Wewe tubona kukuze. Umadinya kinga uri mikao.
Umadinya ka 23.
Umyaka 23 uri mikao?
Yego ni mikao.
Unayishora?
Yego.
Umva ko igitego njabu kamazi.
Yego.
None nta musi warimwe uranwa ikawa.
Nta numusi numwe. Naho bayisyera. Sindwa naha honyina ngo mbere n'ukunye ne banayisya. Niba bwa ngo barayicuruza ngo gucyo mu mangazini. Nta urayizana ngo kwani musome mwumve ikamutera yiwanyu
umva ntani yurabona
eka
turazibona kukumeza
agusha turanikira bikamera gucyo yagashaka badijana.
Ikiro cikawa yaje guhingurwa kigugwa amafaranga 18,000 by'amarundi, naco nyene ntugisanga ariho hose. Kigurishwa mu kigo kigeje kugenzura ikawa Arfic kiri mu gisagara ca Bujumbura, hamwe no mu mazu badindarizamwo ayo bita amalimentation muri Gifaransa. Ayo nayo arangwa cane cane mu bisagara. Abarinyi b'ikawa twaganiriye bamenyesha ko batazi ayo kawa idandarizwa, kandi ko nakanoti atako bafise.
Ari ikintu kugira cyumvirize iva n'ubuje bufise nk'amagana 5 baduhemba ngaha anye wajakura mu kajugena kugura ikawa none. Oya nibishoboka, ariko rero burya twaranizwe kuko twebwe turarima igitegwa kikaza kijabuka hanze bakavuga ngo kigugwa amafaranga menshi kigatunga bo hanze, ariko twegwe tugikora ntitwumve na kanovera kacu.
Era bukonze aba barimye bikaho urwo dupfuye kabisa.
Raba, ngo turabarimye bikawa buja hanze numva ngo umuntu w'umurimye w'ikawa baje kuraba ino mu Burundi nti bavuga ngo naba baratanga ihiraba mu ngo murimye w'ikawa mama mbere twe tubone kamaro ko ari urimi bikore na ikawa oya kabisa muraraba ahubwo mutuvugira imbere ukungene byogenda
abarinye bikawa bonezezwa nuko bokumviriza ivyavuye mu boko yabo
twarahombye ko kurima ikintu ntumenye tikiraryoshe umva turimye ibigori turamenya ati biraryoshe naho twoshora bo dushora turamenya ati biraryoshe turimye imyumbati tukamenya ati iyi myumbati iraryoshe kingwe irabishe
none ico twosaba twebwe turabarimye abaduserukira bakatuzanira natwe tukaza tugasomako
umuntu niko barimye ibikawa Senac murimo w'isangi baremeza ko barimye batera gusema icegera cy'umukuru w'ugorona ni runyogoto Anselme ati bagiye gushaka injuri yabo hejuru
muri arufike kawigogwa 2018 kabusyeye umurimye yipfuza amavuta ararira nuko uvuga umurimye kugira azaguri kawa y'ibihumbi 18 biragoye
naho mwokumvikana mwanwe mu mujama nama ndanze ngo zikomakomeza leta mukadodwera aba barimye batobato badashaka kurenza 2018 nuko umuri akaboneka hasi n'agafuko nakamwe ashaka kugabangana
icyo nzogisaba runani rw'amakoperative y'abarimye bikawa yagwakira umwimbo w'amatonorero kokoka icyo ni kibazo cyoroshye kandi bujya murankebuye ibyo bavyiza tumenyekanishije ikawa kuva kuyirima sumufuka umwe naho yo bitoni boye hebane
umwaka uheze ikawa yo mu karere ka Kayanza niyo yabaye yambere ku soko muza makungu byabaye mu kwezi kw'icumi umwaka wa 2017 mu gisagara cha Boston muri Leta Zunze za Amerika impara mirundi muri komine Busoni mu ntara Ngozi Fidelite Shatse ry'u Amerika
Banywanyi n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo bifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwotwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ubu noneho irabagezaho ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu abarongozi mu gisata kijejwe amagara y'abantu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri uno mwaka batangaje ko hari abantu babiri banduye indwara ya Ebola mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu ribaye rigira 9 hibonekeje ico caduka muri ico gihugu kuva iyo ndwara itowe ku nshuro ya mbere mu ruzi Ebola. Ebola ni indwara itera umuriro mu mubiri w'umuntu ikaba yica ku bice biva kuri 25% na 90% bivuye ku bwoko bwayo. Ibiro vya ONU bijejwe amagara y'abantu ku isi OMS bimenyesha ko kuva mu mwaka wa 2015 iyo ndwara iteye mu burengero bwa Afrika yandukiye abantu 28,616 yongera yica abashika 11,310. Ebola ni indwara iri mu mashamba manini manini aho abantu babana hafi na hafi n'ibikoko aho cyane cyane usanga abantu bafungura ibikoko byo mu ishamba cyangwa ivyo mu mazi bishobora kuba byaranduye iyo ndwara. Niyo mpamvu usanga iyo ndwara yibonekeza kenshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva iyo ndwara yibonekeje mu mashamba ya Bikor muri iki gihe iramaze gushika mu gisagara kiri ku kivuko cy'ahitwa Mbandaka. Birashoboka kandi ko iyo ndwara ishobora gushikira mu karere k'uruzi rwa Kongo ikagana ahasanzwe hari abantu benshi nko ku mugwa mukuru wa Kinshasa ahaba abantu 10,000,000. Ku itariki 22 umushikiranganji wa Amerika jejwe magara y'abantu Alex Azar yatangaje ko ikigo cya Amerika kijejwe iterambere ku isi USAID kizobandanya gufashisha amafaranga agera ku 7,000,000 muri Congo mu kugwanya Ebola muri iki gihe. Ayo mafaranga yiyongeye ku 1,000,000 USAID yarahaye Repubulika ya Demokarasi ya Congo iminsi mike imbere yaho kugira ngo icyo gihugu gihagarike icyo kiza. Amerika igiye kandi kurungika umugwi w'abahinga mu by'ubuvuzi gukorana no gushikiranganje bwa Kongo bujejwe amagara y'abantu OMS hamwe n'ayandi mashira hamwe bikorana. Amerika yamagarira makungu guterera ikigega cy'amafaranga akenewe byihuta mu gufasha leta ya Kongo OMS n'amashira hamwe bikorana kugira bahagarike iyo ndwara byihuta itarashikira kure ngo yandukire abantu benshi.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti zacu mwese uko mungana, ndabashimiye cyane rwose, mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika, kuko birakomeza umunsi wose. Murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.